Manda nye kumviliza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro nshuti bakunzi muri kumwe natwe kuri no wa mbere. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane ninahazwe ngiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikigize harimo imvura y'isegenya mu gihugu cy'u Rwanda yaraye ihitanye 10 ikomeretsa babiri.
Cyambere nk'uko twabitangaje gushize ni kwitwararika. Cyakabiri abantu batuye mu manegeka bakwimuka kabisa. Wa imvura iracyari nyinshi niyo yagwanye yakora kugutaka kumaze gusoma ibintu byakomeza bikangirika.
Uyu akaba ari Mugunga Mathieu n'umuyobozi w'agategekanyo mu ishami rishinzwe iteganya gihe mu gihugu cy'u Rwanda yemeza yuko iyo mvura yarayiguye ishora kubandanya igwa kagira inama abanyagihugu uko bo kwigenza. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko hanze hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko polisi ya Malawi itangaza ko kuri no wa mbere iza kugara amabarabara agana kuri sentare Ntahinyuzwa ku murwa mukuru Lilongwe, aho vyiteze ko abacamanza bashikiriza urubanza kubitwaye bahakana ivyavuye mu matora yo mu mwaka uheze. Ayo matora tuributsa yuko yongeye perezida Peter Mutharika manda igira kabiri. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Malawi yasavye ko ivyavuye muri ayo matora yo mu kwezi kwa gatanu bifutwa. Ni nayo mvugo yari ifise kuva ayo matora kiba bitwaye bavuga ko mu rwego rw'igihugu jeje amatora wahaye insinzi Mutharika mu matora yabayemo ubusuma n'utunenge tutagira uko tungana. Ishami ry'ibihugu vya Afrika vyishinze iterambere ryasohoye itangazo no munsi risaba abanyemarawi kuguma batekanye inyuma y'iyo ngingo ya sentare. Muri Amerika naho abasenateri b'umugambwe w'abarepublikane bahora banugwanugwa ko bashobora kwifatanya n'abademokrate mu mburano ku vyagirizwa perezida wa Amerika Donald Trump. Avuze ko ivyo yakoze ryari ikosa ariko bemeza ko atari icaco tuma akurwa ku butegetsi. Trump yamye avuga ko gusaba perezida wa Ukraine Zelensky gutohoza kuri Joe Biden n'umuhungu wiwe atari ikosa na gatonya. Mu gihe abarepublikane muri Sena biganje ku ntebe 53 kuri 47 z'abademokrate, umurepublikane Trump afise icizere ko azokwezwa ku vyaha bibiri vyo gukoresha umwanya wiwe w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite mu gusaba Ukraine gutohoza kumukeba wiwe muri politiki hamwe no kubangamira ibikorwa vy'abashingamateka. Abakenguzi n'abanteka bose ukarijana umwe wese arahabwa akanya kuri no wa mbere n'ejo kwa kabiri ko kuvuga gato kuco biyumvira kukungene bazotora kukwezwa canke kwegekwa ivyaha kuri perezida Donald Trump. Umunsi wa nyuma wo gutora bamweza canke bamusha ko ivyo vyaha bibiri yagirizwa bizoba ku munsi wa gatatu ku muhingamo. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda mu karere ka Barabu wemeje ko ari wo uri nyuma y'iraswa ry'abasirikare batatu ba Amerika ryabaye mu kwezi kwa 12 ku kambi ya Pensacola ni muri leta ya Florida ha muri leta z'umwe za Amerika. Uwo muhari wavyemanze jo kwa Mungu bicije ku rugaru rw'igisata cawo kijejwe iperereza. Umusirikare wa Arabia Saudita ariwe Mohamed Al-Shamal yarashe yongera yica abasirikare batatu ba Amerika yongera komeretsa abandi indwi aho bari mu ishure bariko babaha inyigisho za gisirikare. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ko ari mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba kugira mutwumve muri mu Burundi mucamuja kuri 19:22. Turi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara turabahaye ikaze.
Iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania.
Ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye kugatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahi ikaze nshuti bakunzi bacu abantu 10 ni bamaze kumenyekana ko barayi bahitanywe n'imvura y'isegenya yakomerekeje babiri mu gihugu cy'u Rwanda. Abajeje by'ibirere bagabisha kwiyomvura izobandanya kugwa bagasaba abanyagihugu kugerageza kuvyitwaramo neza. Inkuru tubaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Ministeri ishinzwe ubutabazi bwihuse itangaza ko imvura yarayiguye mu ijoro ryakeye yahitanye ubuzima bw'abantu 10 ikomeretsa abantu 2 mu bitabye Imana benshi nabo mu mujyi wa Kigali ahavuga urugo rw'umukecuru utuye mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo. Umuvu wahitanye inzu yarimo abantu 7 kugeza ubu hakaba hamaze kuboneka imirambo 4 abandi 3 muri urwo rugo bakaba bataraboneka. Iyi mvura yatangiye kugwa ku mugoroba wo kuri iki cyumweru kugeza mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere gisaba abaturage gukomeza kwitwararika abatuye mu manegeka bakimuka kuko iyi mvura itararangira. Bwana Mugunga Matiye umuyobozi w'agateganyo mu ishami rishinzwe iteganyagihe amaze kwibwira Radio Ijwi rya Amerika.
Abantu bakomeze bitwararika twari twabivuze n'ubushize ko imvura izakomeza nyuma ikazahagarara gatoya kugeza ku matariki 10. Cya mbere nk'uko twabitangaje ubushize ni kwitwararika. Cya kabiri abantu batuye mu manegeka bakatukareba ukuntu twakwimuka kabisa. Kwa imvura iracyari nyinshi niyo yagwanye yakora ku butaka umaze gusoma ibintu byakomeza bikangirika.
Mbere mwari mwavuze aya matariki kugeza kuri 2 ubu se umuntu yitegure ko hari ikindi?
Ntabwo twavuga ko niyo yagwa ari nyeya kurusha ntabwo yaruta yaguye ejo bundi. Ariko niyo yagwanye yakora yasana hasi amazi yuzuye ubutaka bwarasomye yateza ibibazo. So abantu ni kwitwararika imvura yariyo yose niyo yagwa 5 mm ni kibazo.
Iyo arayiguye ni milimetero zingahe?
Mu mugi ho milimetero 75.
Ubundi se imvura iri mu rugero imvura nziza ni milimetero zingahe?
Muri iki gihe imvura iri mu kigero ni 10 mm kugeza kuri 30. Ubu ngubu yabaye nyinshi umva yarengeje hafi 40 mm ku munsi. Ubu turateganya ko kugeza ku tariki 7 zabigabanutse ku tariki 10 igabanukemo ifate nk'icyumweru ntayihari yongere izo tutatangire kugwa neza mu kwezi kwa 3 cyagiye igihembwe cy'itumba gitangiye.
Ariko ibi bintu ibi bihe byari bisanzwe?
Nago navuga ko ni ibihe byari bisanzwe ariko ni ibihe bigenda bigaruka nyuma y'imyaka 5 cyangwa 6 bitewe n'ibintu biba mu kirere.
Ministeri ishinzwe ubutabazi bwihuse ivuga ko usibye abantu bamaze kumenyekana bishwe n'iyi mvura kugeza ubu bamaze kubarura inzu 14 zamaze gusenyuka zirimo 12 zo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Asumta Kabuyi, urakenuye igitigiri cy'abamaze guhitanwa na virus ya corona mu Bushinwa kigeze ku 361, abarenga 17,000 nabo bakaba bamaze kuyandura nk'uko amakuru yatangaje n'ico gihugu no musi kwa mbere abivuga. Hagataho imirimo y'abarundi ba muri ico gihugu isaniye hagaze yose kubera iyo virus ya corona. Ikiruhuko c'abanyeshuri cari gitegekanije guhera guhera kwa 5 twari dusozere carongerejwe. Bizimana Ernest umwe mu Barundi biga muri ico gihugu amaze kubwira Ijwi ry'Amerika ku Bushinwa bwakajije inguvu mu guhangana n'ico kibazo. Ni mu kiganiro twagiranye.
Tuguma mu mazu ntitwemerewe gusohoka nk'ikigo sanswe mbayemo c'ishure batwemerera gusohoka rimwe mu minsi 5 naho nyine umuntu akagenda yambaye mask ku munwa kugira ngo ntahavure yandukirwa. Hanyuma ikindi turakorerwa n'ibipimo by'ubushuhe ku munsi tubikorerwa 2 mu gatondo tubyutse n'inyuma ya 6 badupima yuko tuba twagize ubushuhe.
Abo baza kubapima na basanzwe bari ku mashure canke tubavuga ko no mu yindi mihana itandukanye hari abaganga barungi kwayo bakaza bararaba ko vyifasha hapimwa bari ku mashure gusa no mu bigo bitandukanye vy'indaro.
Abaganga babikora hariho igipimo kiza carakwirakwijwe mu gihugu cyose na leta. Hanyuma rero kiyoshe gukoresha nyagipimo abapimo sari mu mashure gusa ahahurira abantu benshi nko mu mabisi mbere yuko winjira muri bisi barabanza bakagupima ico gipimo mu mametro n'ahandi hantu hose nko mu bwinjiriro bw'amasoko manini manini ajya ari supermarché barabanza bakagufata ibipimo si kuvuga ngo ni ku mashure honyine gusa.
Hanyuma ivyo vy'ukurutonde rwanyu urumva ko uburuhuko bwagomba buhere ariko bavuze ati turabongereje kumwanya mukurindira yuko ico kibazo gikemuka. Ibindi bikorwa bindi bitandukanye birabandanya ukuri kwamye mu bisagara bitandukanye vy'Ubushinwa
bisa nkaho ibindi bikorwa bisa n'ibya pararanganye ntibiriko birabandanya nk'uko byahora. Igisagara nsanzwe mbayemwo ubu usohotse hanze nta ruja n'uruza rw'abantu ruhari nibyo jewe haraheze nk'imisi irenga 5 haraheze indwi ntava mu cumba sanze mbayemo ariko ndabiye mu idirisha ntagwa mu gumiduga ntabantu bahita nibyo bigaragaza yuko ibikorwa ngaha mu Bushinwa bisa n'ibyagize intambamyi ntibigiri nk'uko byari bimeze yewe nta hantu namwe ubona ngo ubone ibisoko ziruguruye cyangwa ingwiki ugerageje kubiraba niyo twese turabwira n'abandi barundi bari mu bindi bisagara je sanze mbaye mu bisagara kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'Ubushinwa ariko n'abandi bose tuvugana rwa yuko bugaraniye mu mazu yaba abanyamahanga cyangwa abashinwa batarafatwa n'iki kiza cino ngwa
nta murundi nta munyarwanda ariko avugwa muri abo baba baramaze gufatwa
si n'umurundi cyangwa umunyarwanda gusa ariko ku mugabane wa Afrika nta muntu n'umwe turigera twumva uwo muri Afrika arafatirwa mu iki gihugu uretse rero mu barundi mu banyarwanda hoho nta numwe turigera twumva icyo kibazo.
Icyo gihugu cy'Ubushinwa biramenyerewe yuko ari aho abantu baza kuhakorera imirimo itandukanye na cyane cyane y'ubucuruzi babava mu Rwanda babava mu Burundi cyangwa baza bava ku mugabane wa Afrika. Hari icyo ubona gitangwa mu makuru atandukanye cyo bakivuga yuko abantu bariko baragabanuka cyangwa iki baradoma kuri utoki kuco bakiriko kiraza nk'ingaruka mbi ku bucuruzi.
Ibyo byo ntawo bideha kuko Uburundi n'u Rwanda na cyane cyane mu Burundi aho usanzwe mvuka abarundi baza kurangura ino muri Chine ni benshi cyane na twebwe turi ino twakunda gufasha nk'abadandaza bato badasanzwe bashika nk'ino tukabaranguza ibintu rero nta myato kiriho ngo dusohoke hanze tugende kubafasha kurangura ibyo bintu ibyo byumvikana bica bigira ingaruka ku budandaji bw'ibihugu.
Hari ibihugu bitandukanye bimaze gukura abanyagihugu babyo ngaho mu Bushinwa hariho nka Amerika hariho nk'Ubuyapani n'ibindi buserukizi bw'Uburundi ngaho mu Bushinwa hari ico bubabwira kuri ico kintu kijanye no kubatahuka na canke izindi ngingo ziriko zirafatwa ku Barundi baba ngaho onye n'abandi
kuva iki kiza cy'ingwara gitangwa kuvuga ngaho mu Bushinwa ubuserukizi bw'Uburundi ngaho dusanzwe tubaye nta kintu baratubwira ariko turacyabirindiriye turacyabyitetse kumbure gishobora kubaho ariko nibaza yuko n'igihe byabishitse ngo hatahukanwa abarundi cyangwa abanyarwanda byo habura biza kubyerekera bajya basanzwe babaye mu gisagara cya Wuhan kuko niho hantu ubona yuko ibitigiri byo kwandura biriko biravugira byiyongera cyane nayo mu basanzwe babaye mu bindi bisagara cyo turakurikiza amategeko duhabwa tukizira yuko mu minsi mike bishobora kuzaba byaragize ariko ku byerekeye ubuserukizi bw'igihugu cyacu nta butumwa turaronka turafise ama groupe dusanzwe duhuriye kimwe n'abarundi niho tukunze turaremeshanya tukagine twokwigenza mu kurindira kumbure ko ubuserukizi bwacu hagira icyo gushikiriza.
Bizimana Ernest twavugana uri ngaho Shenyange mu Bushinwa tugushimire kuri kano kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze cyane rwose.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika ikiganiro kiracari iwanyu mu ntara ubu naho twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahavugwa bamwe mu banyagihugu baza baturuka mu gihugu cy'u Burundi baza kwarondera imirimo yo kurima abanshi mu baza bagana ico gihugu baza bava muri commune Rugombo ikibibatera n'ubukene bw'amatongo avugwa mu ntara ya Cibitoke iri mu iyo commune ya Rugombo ibindi kuri nonkuru na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko yemezwa n'ibaruwa y'ubutumire ijwi ry'Amerika rifite
mura dutunga murumva yuko inkuru dusavye atari baduhaye mu buhinga bw'ivyuma turaza kugaruka muri ivyo vya Republika Demokarasiya Kongo ariko imbere yaho tumaze tugaruke kuri iyo nama mwumvise mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru amaze kutubwira ni inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko izokorana itariki ya 29 z'ukwezi kwa kabiri kuza vyatangajwe n'igihugu c'u Rwanda n'aco kiyoboye umuryango wa EAC uno mwaka Pierre Claver niyo nkuru rero duga ku ijambo
Inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko yemezwa n'ibaruwa y'ubutumire ijwi ry'Amerika rifite ikopi iyo baruwa tuyikesha ambasade y'igihugu kimwe co muri uwo muryango muri Tanzania yanditswe n'igihugu c'u Rwanda ari naco kirongoye uwo muryango kuva mu mwaka uheze Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda Vincent Biruta yandikiye umunyamabanga mukuru wa EAC ati Bwana Liberanfo Mukeko ndi niteka ryo kukumenyesha ko inama rukokoma ihuza abakuru b'ibihugu bya EAC izo ba ku munsi wa gatandatu itariki 29 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ati bi leta y'u Rwanda ibikubwiye kuko wari wifuje ko iyo nama yo bitariki 28 ukwezi kuza nyene iyo nama izobiri yarusha muri Tanzania izotangurirwa n'izindi zisanzwe z'abahinga n'abashikiranganji baserukira ibihugu byabo muri uwo muryango wa EAC Amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika ryaronse no kwinama izokwiga ibibazo bitari bike nkora mutima kanatsinda ibaye mu bihe bitoroshe by'imigenderanire itifashe neza mu bihugu bitatu kuri bitandatu bigize EAC aha twavuga hagati y'u Rwanda n'u Burundi canke hagati y'u Buganda n'u Rwanda ayo makuru abananya avuga ko iki kibazo kizokwigwa nabo banyacubahiro kuko cateye uruhombo rukomeye mu muryango muri rusangi ubwo buhombe n'umushikiranganji ajeje migenderanire y'u Rwanda n'amakungu Vincent Biruta aheruka kubugaruka ko mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru mu ntango z'uku kwezi
mwavuze Rwanda Uganda Burundi ariko ubundi mu muryango ubundi kiweraho ni no kugira ngo ibihugu bikorane bire uburyo byakubaka imikoranire ubukungu butera imbere n'ibindi ntabwo navuga ibibazo byabayeho hagati y'ibihugu bitari ibingiye mwavuze ariko bishingiye ku bucuruzi rimwe na rimwe bikabaho nk'ibibazo by'u Rwanda na Uganda mwagiye munabisoma aho na Uganda yavugaga ko bahombye amafaranga menshi ashingiye ku bucuruzi bwadindiye hagati y'ibihugu byombi iyo ni ingaruka imwe y'ibirebana n'ubukungu ingaruka rezo zabayeho niba nta bucuruzi buraga nta rugye n'uruza rw'abantu cyangwa se rw'ibintu hagati y'u Rwanda n'u Burundi birumvikana ko bigira ingaruka ku gihugu kimwe cyangwa ikindi cyangwa se bombi zikaba zabo ariko mu buryo butandukanye imishinga iri mu mubara wa ruguru yeza kuba yarashyizwe mu bikorwa ubu ngubu ngira ngo ubukungu bwacu buba bwarateye imbere ariko umuryango ukibereyeho ni ugukemura bene ibyo bibazo mu gihe byabonetse
Vyongeye no Burundi bwaritwaye muri EAC kubitero buvuga ko bikogwa n'u Rwanda ku butaka bwaco amakuru y'ukwizera nuko uzoserukira Burundi atazosiga inyuma ico kibazo inyishu y'u Rwanda irazwi nkuko Vincent Biruta yabisubiyemo
nta ruhare u Rwanda rufite mu mutekano muke w'igihugu cy'u Burundi nta bikorwa byiza bituruka mu Rwanda bigamije guhunganya umutekano w'u Burundi nabivuze twebwe nta gihe na rimwe tugiye dufunga ngo tuvuge ko tudashaka kuganira n'u Burundi igihe nabo zaba biteguye rwose twebwe nta kibazo byadutera ibirego bagiye baturega bidafite ibimenyetso bidafite ishingiro mu kuva mu mwaka 2015 igihe bazabishakira twebwe twaganira kuri ibyo bibazo byose bikabonerwa mu murongo wo kubikemura
Ubundi mwitwarariko utazosigara inyuma nkuko waduhaye amakuru ari mu buserukizi bw'igihugu kimwe cha EAC muri Tanzania bivuga nuwerekeye ingene ibiganiro bihuza abarundi byorangizwa mu mwaka uheze umuhuza Benjamin Mukapa yahuza atwara igihugu cha Tanzania yaratanze imihoho Mukapa yasize yavuze ko abo bakuru b'ibihugu ba EAC bamutumye bamutanye n'akazi birengagiza kumushigikira kugira ngo ico gikorwa kigende neza Umukuru w'igihugu c'u Buganda Yoweri Museveni ari nawe muhomure muri bagenzi we akaba n'umuhuza mukuru muri ayo matati y'u Burundi yadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 yaciye abifata mu ntoke yemeje ko ategekanya kuvugana na bagenzi we ingene vyosozegwa isoko ry'amakuru yacu rivuga ko iyo nama yo mu kwezi kuza ariko kajyokeza ko kuvugana ico kibazo kuko batari bwasubire guhurira hamwe bose ati ni ngombwa kw'ico kibazo kiva mu nzira imbere yuko amatoro Burundi bwimirije mu kwezi kuza kwa gatanu aba ubwa nyuma numwitwarariko w'impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi 170 zahungiye muri Tanzania izo zatumye amashirahamwe yigenga kugira ngo azishikirire abo banyacubahiro batwara ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ko bobashikiriza ijambo ryihumure zivuga ko ziburaburizwa mu gihugu cha Tanzania cazihaye indaro kandi ibindi bihugu nk'u Rwanda n'Uganda iziriyo atampungenge zifise ziti dukingigwe canke twirukanwe twakigwe n'ibindi bihugu vyo mu karere vyo dukingira. Iyi nama igira 211 yari kuba mu kwezi kw'11 ku mwaka uheze irasiba ijwi rya Amerika ntiryashoboye kumenya nimba ibihugu byose byoba biremera kuyitaba gusa ku mwaka uheze inama nk'iyo igira 200 yarasibye ku munota wa nyuma mu gihe abakuru b'ibihugu n'amareta bari bamaze kwicarana ahabera inama basanga mugenzi wabo w'u Burundi ntiyaje kandi nta n'intumwa yarungitse. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye kuri izo mpunzi rero hejeje kutubwira mu nkuru ziyawe two kubwira yuko bamwe mu baba mu ikambi ya Nduta muri Tanzania babwiye mugenzi wacu James Jovin yuko ubu bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano muke casubiye kuvuga mu ikambi yabo.
Basohoye mbona abantu bakwikuza nyine badukwikuza abantu bese bafise ipanga nibihiri mvuga ati mama twanyari none bose baze gukorira basohoye kuri wa mugabo wanze wa mugore atavuga ati nuyo uyo mugabo wanze nyine cyambona batangwe bamutemye igipanga cyamwe na uyo mu mukundo cy'umuntu uhiri kwa mwe na hatara mu bwimba kuba nyine bamutema kuba ndavutse induru ndaboroka twe n'abo bagabo bwa ndavutse induru ndavuga ati none kabase muri ko mu muhori iki ko muri ko muramutema kugura nkuko ngo n'icyoro ngo yatwibye mukara mvuga ati none nizuro ko tutazi no twebwe twagiye kujya musozi wa hari ya hijya tujya gutora uduswa none twarazi no twebwe ngo n'uyu nyene n'uyu bamutema kuri ipanga bamutema kuri ipanga na nimboroga uwa mugabo wanda savuga ati cenga niho muri ko muranyica n'umugore wanze turi kumwe nga je kwe muko muranyica na niho wa muhati yavuga ati ngo ubunyene ngutsenga ngo wicare ngaho cyane cyaraho bamusize nyene amarasa y'karapa ndamuhungura 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 mugenzi w'iyo kanga bampaye iyo kanga cyambona iyo kamara se cyanda yitayo cyandi yiziru ko n'ivyombo n'amasuka n'ibintu byose cyasiga ndamubwamitse ngaho kuboko bakupunye kuboko ko bubafu bajonza kwe bapunye acavuga ati niwicare ngaho urabe igifo cy'umugabo wawe mvuga ati mungu wangu nimumfashe mungirire kigongo singanda amaze gutuntu aho na mubure munyi cyidupfe twese kubera uwo niwe yandonderera niwe yasenyera niwe yankorera utuntu akafashe tugafashanya none cyane mwaba bana ndose ndabarira gute ndindu bacavuga ati ngubu nyene umuke dusanga wahise niko kutanza maze kuza kanda ndiruka kwa sevudejone ndabimubwira cyangwa ati ubu nyine nimwirwe ku gipolisi twari kumwe na mwenyigiti ndagenda ku gipolisi cyangwa bibasigurira basa barampereza abasoda tujana twaragiye tumaze gusohorayo turaraba wa mugabo turamubura barazomera bararondeza ibyuma baramubura twatoyeho ubuhiri ngo bamukubitisize ibihiri bitatu byuzuye amaraso dusa barambaza ati none abo bahawura bazi mukati ko ndabazi naho baba ndahazi nzavuga ati dutware bagera abapolisi indwi na jewe n'umusungusungu
jewe ndaragize ikibazo aho umugabo wanjye afungiwe bamumaze kumufunga kwa kweri ndaragiye gusenya ngiye gusenya cyane nagirane barampiga bagomba kunyica ariko kimwe gusa muri abo bagomba kumpiga kunyica muri umwe aho hantu ndari nagiye gusenyera haje umwe arambwira yuko nuveho nyaruka ndavayo n'ingoga hace duhurira mu nzira narirutse muri iyo minsi ndamaze iminsi ngwaye zituma kubera nayirutse kuri icyo ndosaba kubera ngiye gusenya nkora n'ingorane abagenzi bakamererwa nabi cyangwa nanjye nawe nkirukanga usanga ndagwaye tende usaba kwa kweri boduhe impimbabura abandi nabo kwa kweri bagenda kurondera ifungurwa badusanga bagiye gukingero mugabo bagiye gukingero badusanga bagufatiwe hehe mu nzira barabatswe cyangwa abandi nabo badusanga barishwera banka UN cyanke na leta ya Tanzania bakaraba ukuntu bo bigenza kuko impunzi turaherera hehe nyuma y'inkambi
ushitse nk'ahantu nyene uvuga ati uri kurasenya watangwe nko gusenya bona baragize nti barakubujije ngo ntuvu mugira nti uguma asenyera nk'inko bakakwiruka kwesha urumva bafashe nk'imipanga na uca wiruka kwesha tugatata nk'utahanye kandi n'igihe kwesha ishobora nko kujya gusenya babafasheho n'inkoni nta kindi kwesha n'ambere ubu sigaye ntinya no kujya gusenya kandi ashobora no kurara ubusa n'ukuri tubanye n'ikibazo cy'inkoni najya mu ipoli n'ubuza abantu benshi tujya bajana ni yangora nekicho no bana ciza kwerewe bakuye nko bakubagisha inama bana tutwaraje ngaha ntitwaje ku mahoro bakuye nko kubagisha inama hamwe nyene twokumvikana twese tukitwa nkabamwe hamwe ubonye unda tavye kuvuga ngo jya ni gikoko cyangwa jya ni gikoko cha abana nkabahakeshi bacyo bavuga ngo tuba twabatwaye hindimi kubagisha nk'inama nyene twese tukumvikana hamwe atavye kubona nakangutya ngo kiryango yango nice yankoreye.
Bamwe mu bapfasoni mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bayagana mugenzi wacu James Jovin bamubwira baba bavuga ikibazo cy'umutekano muke ukibahangayikishije. Ya nkuru twari twaciriye hagati yerekeye abanyagihugu bo muri komine Rugombo intara ya Cibitoke turi mu gihugu cy'u Burundi baje kuronderera imirimo yo kurima mu gihugu cya Republika Demokarasiya ya Kongo bivuye ku ikena ry'amatongo avugwa muri komine yabo. Vedaste Ngabo
ugeze muri zimwe muri za centre zo mu kibaya cya Rusizi ko kumutarure Ruvunge Sange Bwegera ndetse na Kamanyola ahurirana n'urujya n'uruza rw'abaturage b'abarundi bavuye mu Cibitoke baje gushaka imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani abandi nabo bakotesha amasambu yo guhingamo kubera ikibazo cy'ubukene bw'amatongo bavuga yuko bahura nacyo bari mu gihugu cy'u Burundi. Hadija Nshimiyimana na Nyandweze Kieri na abaturage bo mu Rugombo baje gushakira ubuzima muri Republika Demokarasi ya Kongo.
Hari igihe ubudafise aho rimira wamara kubura aho rimira inzara ikabirinjiye mu rugo kubera amatongo ari matoya amatongo ari yabeneyo.
Ubu ngaho mu Burundi aho mu Rugombo iwacu irobo je nahageze ndayikota 75,000 y'umuceri ubu biraduze bigeze mu 1,200 irobo urumva iryo 1,200 dafise uburyo ukuntu ushobora kwiyaranja ni hahandi umuntu asazino kujyanga aronke ya mafaranga arabikoronka yaro kuko ubwa mbere je irobo yakotwa 75 ubureka bigeze ku 1,200 utayafise nta robo uronka yo kurima umuceri dakose ngo ngere urime ukaguma uvuga ati nze ndagenda hariya mwikaro nkora bampemba ibyo 2,500 ibyo 3 ni hahandi wasanga na kapataro wambeka guhereye.
Abo baturage b'abarundi bavuye mu ntara y'Ibitoki bakora imirimo y'ubuhinzi mu kibaya cya Rusizi bemeza yuko amafaranga bavana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo iyo bayagejeje mu Rugombo abafasha mu kwiteza imbere. Angelique Nshimiyimana kwa musanze mu gishanga cy'umukere ku Bwegera.
Muri Kongo tuhakunda kubera hari amahera hari hamaronderero cyane harasungi Burundi kurondereka ku mahera iyo dukoze ya mahera ratugirira gaciro nubwo twoyavunja mu marundi tugatahi wacu aza tugirira kamaro
usanga nko ku munsi wakoreye angaye ku kwezi wakoze neza
dufate nko ku munsi umuntu arafise gukorera amafaranga 5,000 by'amakongomani uyashize mu marundi arimo amafaranga 10,000 by'amarundi uri umuhinzi atakandi kazi ukora nayishobora ku Burundi.
Baranyizigiye Juste Korea ni umuturage w'umukongomani utuye ku Bwegera ufite imirima y'ibigori n'imiceri avuga yuko kuva abo Barundi batangiriye kuza gukorera mu mirima yabo umusaruro wiyongereye cyane kuko uburyo bakorera neza imirimo yabo babagereranya n'imashini.
Nka twebwe abakongomani tumaze kubona aba Barundi baje kuhangaha kurondera akazi hari cyahindutse kuko mbere nta wahinga nka hegitare 2, 3, 4 ngazishobore mugabo igihe baziye ubu ngubu buri mukongomani wese asigaye yihangana karima hegitare 2 kuko aba afise abo bamufasha kuzikurikirana cyane cyane kuzibagara nko gutera kuzicirira nk'imimbati bakacirira ari bijumbo bakacirira no kuvuga akazi kose kerekeye kamaboko mu murima abagabo warabakenyezi baraza baradufasha ku kazi twabonye kuko ari cyahindutse kuri twebwe bakongomani
mbere mwasaruraga tari ku bungu
mwimbura nk'ibyerekeye byo gusarura ubu ngubu dusiye twimbura byinshi kuko mbere wari uri umuntu umuntu kuvuga kuboko kumwe ukaronka duke mugabo ubu urushigaye wimbura ku bwinshi kuko wari warimye ahantu hanini tubita imashini n'ukuri hari uhereza ahantu nka 25 ku munsi makacara arayihejeje
si mu kibaya cya Rusizi honyine hagaragara abo Barundi bakora imirimo y'ubuhinzi ahubwo no mu bindi bice bya teritwari ya Uvira na Fizi uhasanga hari Abarundi bakora imirimo y'ubuhinzi ubwubatsi ndetse n'ikimotari kubera ikibazo cy'ubushomeri bavuga yuko bahura nacyo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'agaciro k'amafaranga bakorera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Wedaste ngabo urakenwe nino kuriwe duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno wa mbere mwakoze nshuti bakunzi kudutega biri yakoze Magdalena Bero yegeranije amajwi na ingenieur Nick twari kumwe muhinga bw'ivyuma jewe mumva kuri micro na Lidiane nahazwe ku izina rya bagenzi banje tubikebanure tubipfuriza indwi nziza no kubandanya mururanirwa muri byo murimo byose tubatumiriye mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo muri isanga n'amakuru igice sa 10 na 2 kuyavuga muri Afrika igice sa 1:30 nazo bagezeho ku isi yose.